mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika gisamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwana mutsenshu tibakunzi muzindukanye natwe kuri no wa mbere mu Burundi ijwi rya Amerika muri ko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibicenda ya radio Ijuri Yobora. Ikaze mu makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na Joe Diana ni nahazo. Abantu bitwaje birwanisho barimo abavuga ikirundi barayebanyuruje abakongomani batatu bo mu bwoko bw'abanyamurenge babasanze mu mihana yabo irahitwa Mutarure ni muri territoire ya Uvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Umugabo umwe bari mu bitaro baramukubise cyane ibintu byose barajanye barasatse amahuzu barajanye n'amafaranga yari arimo yose barajanye bari bambaye imyenda y'abakongomani ya gisirikare ariko imvugo yabo bakavuga ikirundi ni kirundi bavuga.
Uyu ni Gatoni Jonathan atwara akarere ka Mutarure kabereyemo ubwo bisha mu karere kandi muri make ku munsi wa gatatu w'indwiza Tanzania irinjira mu matora y'umukuru w'igihugu azororerwa n'umurwi wa EAC uzoba uhagarikiwe n'uwahoze ari perezida w'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya. Turabigaruka ko handi hato abakunzi b'imikino na sport mugumize umurongo ku ijwi rya Amerika tuafitiye ayavugwa muri ico gisata sangwe ikaze bakunzi b'ijwi rya Amerika. Imbere yo kuja ku idonido y'amakuru yose duce ku masonga ariko mugenzi wacu Aloyse Bigirimana habanza tubwire agezwe hirya nino ku isi. Aloyse mwaramutse mikroni gwawe.
Urakoze Diane. Imishamirano ishimikiye ku moko yahitanye ubuzima bw'abantu babiri muri Cote d'Ivoire mu bice bibamwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni mu gihe hasigaye indwi zibiri mu gihugu kije mu bihe by'amatora. Iyo mishamirano yadutse ku munsi wa gatanu mu gisagara cya Bangwanu mu buraruko bwa Abidjan ahagwiriye abanywanyi b'umukandida atavuga rumwe n'ubutegetsi Pascal Affi N'Guessan nk'uko byavuzwe n'abavyiboneye. Ibinyamakuru muri ico gihugu byashikirije ko amaduka n'amazu y'uburiro byasahuwe byongera biraturirwa kandi ko n'imodokari zaturiwe. Affi N'Guessan yahoze ari umushikiranganji wa mbere yavuze ku wa gatandatu ko inzu yiwe yaturiwe. Abandi bantu hafi 15 barishwe mu mishamirano ishingiye ku moko mu kwezi k'8 n'ukwezi k'9 mu bisagara bitari bike muri ico gihugu nyene. Inyuma yaho Perezida Alassane Ouattara atangarije ko yifuza kwitoreza manda ya gatatu. Kuri w'Imana kandi intumwa z'ibihugu byo muri Afrika y'uburengero CEDEAO zashitse ku murwa mukuru Abidjan. Uzirongoye Shirley Botchway yamuka muri Ghana yavuze ko ta bibazo bitorerwa umuti hatabaye kuganira. Yarahejeje kuganira na Affi N'Guessan hamwe na Ari Kona Bedie bose batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi bakaba n'abakandida muri ayo matora. Izo ntumwa za CEDEAO yitezwe ko zibonana kandi na Perezida Ouattara hamwe n'umushikiranganji wa mbere Ahmed Bakayoko kuri uyu munsi wa mbere. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Donald Trump hamwe n'umudemokrati bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu Joe Biden baragendeye ejo kuw'Imana amaleta ya Nevada na Carolina y'uburaruko aho bateye intege abanyagihugu bariko baratora. Kaminuza ya Leta ya Florida ivuga ko abanyamerika hafi miliyoni 27 hamwe n'ibihumbi 70 bamaze gutora mu gihugu cyose bakoresheje uburyo bwa posita cyangwa bishikiye ku bibanza by'amatora. Amatora nyezi nazo ku itariki 3 z'ukwezi kw'11 ubwinshi bwabo bariko baratora muri iki gihe buhabwa insiguro yo gutinya ibigwi by'abantu ku munsi w'itora mu ntumbero yo kwirinda kwandura COVID-19. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ejo kw'Imana yarateye akamu ibihugu bya Armenia na Azerbaijan ko kubahiriza amasezerano yo gutanga agahengwe ko guhagarika intambara. Guterres yongeye anegura yivuye inyuma ibitero ku basivile byabereye mu ntara ya Nagorno Karabakh ibyo bihugu bifa. Guterres yavuze ko igitero cya misile mu mihana y'abantu mu gisagara cya Ganja muri Azerbaijan ku munsi wa gatandatu cyahitanye ubuzima bw'abantu 13 harimo nabana Armenia na Azerbaijan bumvikanye gutanga gahengwe kuva saa sita z'ijoro kwa gatandatu ariko izo mpande zibiri zabandanije kuri w'Imana kwagirizanya kutayubahiriza. Muri Thailande ibihumbi by'abanyagihugu barabandanije imyerekano ejo ku munsi w'Imana biyamiriza umushikiranganji wa mbere. Iyo myerekano yari irongowe ku bwinshi n'abanyeshuri imaze amezi ane ku murwa mukuru basaba itanga imihoho y'umushikiranganji wa mbere Prayuth Chan Ocha yafashe ubutegetsi ubwa mbere muri kudeta mu bihumbi 2014. Ikinyamakuru The Bangkok Post cyandikira muri icyo gihugu cyavuze ko iyo myerekano yabaye kandi no mu bindi bisagara 18. Umushikiranganji wa mbere Prayuth yatahukanye insinzi mu matora yo mu mwaka uheze ariko abamusaba gutanga imihoho bavuga ko yabayemwo amanyanga kugira perezida atsinde kandi hisunzwe ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe n'abasirikare. Intumwa za Isirayeli ziherekejwe n'umushikiranganji wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe ikigega zarafashe indege zigana muri Bahrain ejo ku munsi w'Imana gutangaza ku mugaragaro amasezerano yo kunagura imigenderanire Amerika iheruka gufashamo. Intumwa za Israeli zaherekejwe n'umushikiranganji wa Amerika w'ikigega Steve Manchin. Ibiro vyiwe byavuze ko uru rugendo rugamije kwagura imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Israeli, Bahrain na Emirati z'Abarabu zunze ubumwe.
Aloise Bigirimana, urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Bakunzi bacu, mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Ndayibutse ko isamira ni Washington DC ku mugwa mukuru wa Leta z'Ubumwe za Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga bigari ni mukanyi sasi. Amakuru yo mu karere turayahera mu gisata cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abantu bitwaje ibirwanisho bagwiriyemo abavuga ururimi rw'Ikirundi banyuruje ku munsi wa gatandatu buca ari kuwa Mungu abanyagihugu batatu mu bwoko bwa Nyamurenge baba hitwa Mutarure ni mu kiyaya ca Rusizi muri teritwari ya Uvira iri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye aho vyabereye kuturabira icuka kihari.
Ukigera ku Mutarure wabonaga ku maso yabo bantakababaro, abagabo bicaye mu muhanda babazanya amakuru y'ibyaraye bibaye, abagore nabo bicaye mu mazu y'abaturanyi baraye bashimutiwe abagabo. Nyakiwe Francoise n'umwe muri abo baturage yo ku Mutarure, abantu bitwaje imbunda babanje kunyaga ibintu byose byo mu nzu mbere y'uko bashimuta abaturanyi be batatu.
Turangije gufungura mu masaha atatu tubona abantu barashitse, twari tucicaye hanze twari kumwe n'abana baraza binjira mu nzu, abana barashwaragira bariruka baja hirya no hino, nje banyiriza mu nzu. Ubwo bashitse ngo nimbaheze imbunde ntayari irimo ndabahakanira, ngihaye mbahakanira turayizanura ifite ntayo, baramfata baranzirika imigozi y'amaboko bayabohera inyuma, abana barabafata babashyira kuri sima bakura kuri matera, inzu barayisaka matera bazita hasi, amasakoshi barayaca yose barebamo izo bashakaga. Ubwo nyine bankubitanga babwira ngo nimurebe amafaranga runaka hari, mwira gukubita nti nimurebe niriya saka mirimo ayandi. Ubwo nyine barasohoka basiga bankingiranye inyuma, umwanya muto barongera baragaruka babona kumpambura ibyo bari bakeneye byose, telefone, ifaranga, amahuzu, bamaze gutekera babona kumpambura.
Gatoni Jonathan n'umuyobozi w'umumwana wo ku Mutarure nawe aragaruka kuri ubu bugizi bwa n'aba bantu bitwaje imbunda baraye bakoreye abaturage abereye umuyobozi muri aya magambo.
Naraye kubwegera ariko habaye saa tatu baranterefona bampamagara bambwira kuko hano habaye imvungo, kuko amasasu hayavuga ko bafashe n'abantu. Ndarari uko none mu gitondo nzindutse nsanga bajanye abagabo batatu, babajyanye mu ipoli, abandi barakubiswe. Umugabo umwe yagiye mu bitaro, ari mu bitaro baramukubise cyane. No n'inzu nyinshi, inzu zose haba n'inzu yanjye njyewe notabure, ibintu byose barajyanye, barasatse amahuzu barajyanye, n'amafaranga yari arimo yose barajyanye, inzu nyinshi. Nuko niko bazigize bazisatse bagenda bafata abantu babanyaga amatelefone babanyaga n'amafaranga none ibyo ngibyo nibyo nasanze biriho nabo bantu barabajyanye iyo bagiye mu gihugu
abantu batemwa bamwamenya bari bo
njye sinari impari ariko baravuga ngo bari bambaye igiserikare bambaye imyenda ya Kongo y'abakongomani ya gisirikare ariko imvugo yabo bakavuga ikirundi ni ikirundi bavuga cyangwa mu n'igiswahili ariko majorite icyo bavuga cyane ikirundi
umuyobozi wa grupe ya Rubirizi Mirundi wa Ben François avuga yuko mu rwego rwo kwimira ubugizi bwa nabi basaba leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo kongera umubare w'abasirikare ku mutarure
twosaba leta yacu kugira ngo iturungikire abasirikare kugira ngo baje kuducunga baducunge twebwe bacunge ni madi zacu kugira ngo abantu ntibareke guhohoterwa abantu baza baratwagwa yuko n'iyo ringa hari amazi kandi ayinde bayinga abiri baradutwaye abandi bantu babiri twarabuze irengero ryabo n'ubu turaho tutazi niyo bari
ishimutwa ryabo bantu byemezwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo muri aka karere Kapiteni Didone Kasereka avuga yuko ari abagwanyi ba Mayimayi Kijangara na Buhirwa ndetse n'abagwanyi b'Abarundi ba FNL batwaye abo bantu kandi ko igisirikare cya Kongo gikomeje kubahiga kugira ngo abagwanyi barekure abo bantu bashimuse umuyobozi wa societe civile muri ako karere Bernard Kadogo avuga yuko kuva mu kwezi kw'icyenda kugeza muri uku kwezi kw'icumi abantu bitwaje ibigwanisho bamaze gushimuta abantu 16 muri iki kibaya cya Rusizi uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko mbere yuko abashimuswe barekugwa babanza gutanga amafaranga ari hagati y'idolari 500 kugeza ku 1000 si abantu bonyine bitwaje ibigwanisho bashimuta muri iki kibaya cya Rusizi ahubwo bashimuta n'inka nyuma bakaza gusaba aborozi gutanga amafaranga kugira ngo bazirekure Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mutara kivuye
Vedaste Ngabo urakenuye nari nabiciye ku masonga nkitangura ku munsi wa gatatu w'indwiza Tanzania irinjira mu matora y'umukuru w'igihugu Silvestre Ntibantunganya yahoze ari perezida w'u Burundi akaba yagenywe kuzoyobora umurwi wa Afrika y'ubuseruko EAC mu mfunyapfunyo uzocungera ayo matora mu gihugu cyose ibikorwa nyamukuru vy'uwo murwi nibihe bikuru bikuru kuri ayo matora vyo nivyahe mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru abicirya nino
Umugwi umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC uzocungera ikiringo c'imbere y'amatora ku munsi w'amatora hamwe n'inyuma yayo mu gihugu ca Tanzania nk'uko ingingo ishiraho uwo mugwi ivyerekana uzogenzura kandi iharugwa n'itangazwa ry'amajwi azoba yavuye muri ayo matora y'umukuru w'igihugu azoba itariki 28 z'uku kwezi kw'icumi Perezida Silvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi niwe yagenywe n'umuryango wa EAC kugira ngo arongore uwo mugwi we n'umugwi arongoye bafise igikorwa co kuraba uko amatora ateguye ko yubahirije demokarasi intwari bereye agateka kazi na muntu hamwe nuko atawukumiriwe canke ngo ategekwe icazotora Silvestre Ntibantunganya yatwaje Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi 1994 gushika muri 1996 kuri uyu wa gatanu yarakiriwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC Liberan Fumukeko nawe nyene asanzwe ari umurundi yarusha muri Tanzania ibiro bijeje kumenyesha makuru muri EAC bivuga ko baganiriye kuri ico gikorwa kirindiriye uwo mugwi Perezida Ntibantunganya yemeye ko umugwi arongoye uzokurutiziganya kandataho uhengamiye Ijwi rya Amerika ryahamagaye Perezida Silvestre Ntibantunganya kuri uyu wa gatandatu kugira agire ico ashikirije yatwitavye ariko girinda kugira vyinshi avuga kuko mugwi arongoye utaratangura neza amabanga ico bikoze yatwijeje ko mu mabanga azoba ajejwe atamananiza arimwo yemeye kuzotubwira vyinshi amaze gushika i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania gutangura ayo mabanga kundwiza bitekanwe ko uwo mugwi uzocungera amatora mu bice bitandukanye vya Tanzania hamwe no mu gihugu ca Zanzibar naho nyene hazobera amatora ya perezida Zanzibar nizinga rishamikiye kuri Tanzania uwo mugwi ugezwe n'abantu barenga 30 baserukira ibihugu bitandukanye bigize EAC inama nshingamateka y'uwo muryango ugwaruka n'imigwi yigenga ijejwe amatora muri ivyo bihugu gusa nta mutanzania numwe arimwo kugira ngo ntahave agira hahengamiye nkuko amategeko agenga uwo mugwi abisegura umunyamabanga mukuru wa EAC yabwiye perezida Ntibantunganya ko kubona uwo muryango ucungera amatora mu bihugu biwugize ari kimenyetso ku intwaro rusangi iri kwirashinga imizi mu kare kuri we amatora yo mu gihugu cha Tanzania ni yagenda neza kazobara kunguko ku mujyango wose yibutsa ko iyo hari igihugu kidatekanya mu karere umujyango wose wa EAC ushikigwa n'ingaruka mbi ni mu gihe imvururu za politike zadutse mu Burundi kimwe mu bihugu bya EAC mu mwaka w'ibihumbi 2015 zagize ingaruka mu karere kose kanatsinda izo mvururu zatumye abantu barenga ibihumbi 400 bahungira mu bihugu bibanyi abarenga ibihumbi 320 bakaba bakiri mu makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye bya EAC uhereye muri Tanzania mu Rwanda mu Buganda muri Kenya no muri Congo igihugu citeguriye kwinjira muri uwo muryango EAC isanzwe irunga ikimigwi icungera amatora mu bihugu byose bigize uwo muryango yamara mu matora heruka mu Burundi umugwi wa EAC ni waronse amahigwe yo kwemererwa kuja gucungera amatora kubera ikiza c'umugera wa corona muri Tanzania perezida John Pombe Magufuli aserukira umugambi CCM chama cha mapenduzi ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 azoba yitoza mu kiringo ciwe ca kabiri amashami mpuza makungu aharanira uburenganzira bwa muntu amwagiriza ko atwaza umukazo kandi ku butegetsi bwiwe bubangamira abatavuga rumwe na leta amashirahamwe n'amaradiyo yigenga azohiganwa n'abakandida 14 batavuga rumwe nawe harimo Tundu Lissu aserukira umugambwe Chadema ukomeye muri tavuga rumwe na perezida Jean Pombe Magufuli Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe ry'America
Ijwi ry'America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano gatondo ubu naho akabari wa mwanya w'imikino na sport twari twabararikiye tugitangura turahera mu Burundi ahindwe igira iya kane mu higanwa rya basketball mu gisagara cha Bujumbura yaraye isozerewe umurwi wa Kern ufashe ikibanza cha mbere mu mupira w'amaguru naho mu higanwa rya Burundi bwose imigwi zose rukira Burundi mu nkino za Afrika yose yaratsinzwe Desire Hatungimana arabigaruka ku muri ino nkuru yaduteguriye
kundwi igiriye gatandatu mu higanwa rya umupira w'amaguru mu Burundi umugwi wa Musongati uzoserukira Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe wabo waratsinzwe na Aigle Noir bitsinda 4-3 message ngozi nayo izokina mu babaye abambere wabo ikaba yatsinzwe na Royal FC y'Umurambyi bitsinda 3-3 ubwo rukino rwarababaje cyane mumenyereza uwo mugwi Jimmy Ndayizeye ahamenyesha ko batari kubigenza nk'umugwi ukeneye igikombe uno mwaka
simba byakiriye neza gutsindwa uru rukino n'urukino twari twaje dushaka kugutsinda kugira tuve mu kibanza kibi turimo ariko murabona yuko twatsinzwe ngubwo ariko nubwa yuko mu mupira birashika ariko uri kuragwanira nk'igikombe ukazuragira nk'amaherere ya gucyanye biragoye murabona ko championa ko y'uyu mwaka ari championa igoye ekipe nyinshi zari yubatse ukeneye kugitwara rero ari amaherere utabukeneye gukora baje mu gice cya kabiri nta kintu na kimwe tugeze dukina Royal nibo ubona ko wagerageje gukina neza no mu gice cya mbere twakinye ariko siko narishaka uravye muri rusangi Royal yagerageje gukina umupira mwiza barafise abakinyi beza babonye ingene bashaka kwigori na kuvuga yuko nuno musi uravye nka defense yacu ingene yarihagaze nuvuga yuko yarihagaze nabi cyane
muzindi nkino zabaye ku bibuga bitandukanye byo mu ntara zigize Burundi Olympic Stars Muyinga yatsinze Rukinzi itsinda 3-1 ikibona kugumya ikibanza cya mbere Buja City yirahiye Vitaro igezaho umwaka ashaka mu kwitsinda ibitsindo bibiri ku busa Kayanza United yanganije na Inter Star itsinda 3-2 Flambeau du Centre inganya na Atletico Academy ibitsindo bibiri ku bindi ni navyo kandi Burundi Sport Dynamique na Bumamuru zatsindanye mu mupira w'amaguru naho ukinirwa ku musenyi wa Tanganyika kundwi igiri ya gatatu y'ihiganwa ry'i Bujumbura kuri no w'Imana umugwi wa Muro watsinzwe n'umugwi wa Africa Sport ibitsindo 8-7 Azamu yirahira Barimex mu kwitsinda ibitsindo 7-1 Les Elites nabo batsinda Sagasable itsinda 4-1 mu gihe ku munsi wa gatandatu Mikimba yari yatsinze Bonge Beach itsinda 7-3 nayo umugwi wa Beach Boys ukaba watsinze Bibamba usomyeje cyane ibitsindo 10-4 kundwi igiri ya kane naho mu higanwa rya basketball mu gisagara cha Bujumbura New Star yatsinze Dynamo ku manota 83-71 uwo mugwi ukaba warumaze imyaka 5 udatsinda Dynamo umumenyereza wa New Star Nshimirimana Christian aganira n'abamenyeshamakuru inyuma y'urukino yamenyesheje ko umukenyero wiwe ari wo watumye batahukana intsinzi.
Turi twagerageje gukorera ko cyane twasubiye mu defense bushasha kuko turi mu ekipe twinjiza vyinshi ariko natukinjizwa vyinshi. Twagerageje gukosora defense cyane cyane ku kintu cy'abakinyi batatu. Chebe, Jean hamwe na Keniko kenabinjiza nabo manota menshi cyane turagerageza turamufata naho premier captain dutsinze presque wenyine ariko mu nyuma Loris yaragerageje aramufata n'ibyasubiriye. Na Mane yaramaze imisa bakinira cyane naho turagerageje turamufata kumufata na cyane cyane ari kintu twakoreye ko gose yari mahobo defensif gukura na afisa ba pivot nka mugisha cyanke umusoda turagerageje turababuza gufata mahobo
muzindi nkino urunani rwatsinze jimkana ku manota 82 kuri 42 naho muzinga ikaba yarushije Aigle Noire mu kuyitsinda ku manota 108 kuri 52 kugeza ubu Kerne imkwanda cha mbere New Star kaza ubwa kabiri na irunani rukabaruri mu kibanza cha gatatu Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze reka mugenzi wawe Jean-Claude Munyandinda aca gukora mu ngata kuyavugwa mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda
Mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu inama y'inteko rusange y'ishyirahamwe ryo mukino mu Rwanda Ferwafa yarateranye mu byari byitezwe na benshi harimo kumenya niba nta gisibya amakipe abiri Gicumbi FC na Heroes FC agomba kumanuka mu kicoro cya kabiri kuko byari bimaze iminsi bitegetswe na komite nyobozi ya Ferwafa nyuma yuko aya makipe aje mu myanya ibiri ya nyuma ubwo shampiyona y'uyu mwaka yasozwaga itarangiye kubera icyorezo cya virusi ya corona mu nama y'ejo ndi kwa gatandatu byashimangiwe ko Gicumbi FC na Heroes FC zitagomba gusonerwa zikaba zigomba kwitegura kuzakina mu kicoro cya kabiri indi ngingo yari iteye amatsiko nukongera umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga bemerewe gukina mu makipe yo mu Rwanda bakava kuri batatu bakaba batanu ibi navyo ntabwo byemewe nubwo cyari cyifuzo cy'abenshi mu banyamuryango
ibintu kiza byadufasha rero mu iterambere ry'umupira urabona kera hakiriyo abanyamahanga nka batanu hari spectacle nziza wasangaga amakipe akomeye APR ifite abanyamahanga benshi Rayon Sports Kiyovu zamukuru uyu munsi wa none rero dukeneye kwigira ku banyamahanga ariko baturusha
Tukiri mu mpira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikomeje imyiteguro y'umukino uzayihuza na Cape Verde ku munsi wa gatatu w'imikino yo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu kubera ko iminsi yo kwitegura ari mike icyo abatoza barimo kwibandaho ni ugukomatanya imyitozo yo kongera umwuka n'amayeri y'umukino uyu ni umutoza wongerera abakinnyi imbaraga mu ikipe y'igihugu Serge Mwambari
turimo turashaka uko abakinnyi bakora ikintu cya readaptation bakongera bagasubira muri rythme navuga ikenewe ubundi tuzakurikiraho gukora ama programme ari integré kuko igiye dufite nago kitwemera gukora programme zose uko twabikora turaza gukora ama concept ari modifié turaza kwifashisha ama méthode ama programme tufata fitness tukombina na technique na tactique byose hamwe
yongeraho ko ikindi barimo kwitwararika ari ukwirinda ko abakinnyi bakwibasirwa n'imvune
ikintu turimo turakora twe muri cadre iri physique tufatanje na medical team no kugira ngo abakinnyi batavunika tufite programme za injury prevention kuko abakinnyi bamazigiye batagukora bamazigiye barabuze ama automatisme amwe mu movement tugenda twakukirana hafi twifashimo na medical team yacu programme yacu yose yubakiwe mu gukora uburyo abakinnyi bagira kuri peak ikenewe cyane dutuma batagira ama injuries cyangwa se imvune
Mu mukino w'intoki wa basketball ejo ku cyumweru shampiyona yari imaze igihe cy'amezi arindwi yarahagaze yongeye gusubukurwa mu mikino y'ikubitiro mu cyiciro cy'abagabo ikipe ya IPRC ya Kigali yatsinze IPRC ya Musanze amanota 108-50 mu bagore IPRC ya Huye yatsinze The Hoops amanota 73-57 imikino irimo kubera mu nyubako ya Kigali Arena abafana ntabwo bemerewe kwinjira kandi nta n'icyizere ko ubwo burenganzira buzatangwa mu minsi ya vuba nk'uko bivugwa n'umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ry'umukino basketball mu Rwanda
ariko byo tugendera cyane n'amategeko natwe turategereje tutegereje cyane kurusha bende ko bitekereza kuko natwe tuba dutegereje ko hari igihinduka ku bijyanye n'uko iyi covid igenda igaragara muri iki gihugu ubwo ni ukuvuga ngo igihe cyose bazaduhuga uburenganzira dufite icyizere ko mu minsi imbere bizaza ariko ntacyo twabitangariza kuko dutegereje amategeko
muri iyi shampiyona yasubukuwe mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo harimo amakipe 8 agabanyije mu matsinda abiri itsinda rya mbere rigizwe na IPRC Kigali IPRC Musanze Reg Basketball Club na UGB mu itsinda rya kabiri harimo IPRC Huye Espoir Patriot na APR Basketball Club mu bagore harimo amakipe ane ariyo APR Basketball Club The Hoops ubumwe na IPRC Huye yari Claude Munyandinda I Kigali
Ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. akaba inunga haduce dusozera makuru twari tuwafitiye muri kano gatondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe. Amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo vyegeranijwe na Fasil Gebehu yakoze. Ku izina rya bagenzi bacu bose nifatikanije nawe rero tubikebanuye tubipfuriza kugira indwi nziza no kuranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha. Radio Ijwi ry'Amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo zitandukanye. Iri ni jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nkuko bigaragazwa na gahunda ishinzwe kugenzura no gutanga inkuru za mbere y'igihe ku bijyanye n'inzara FEWS.net icungwa n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID, igihugu cya Sudani y'Epfo cyongeye kandi kwisanga mu ruhuri rw'ibibazo. Uburemere bw'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa muri Sudani y'Epfo kugeza mu kwezi kwa mbere kwa 2021 buzaguma kuba hejuru ku gipimo kitari bwabeho kuva mu mwaka w'2014. Ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere n'ihungabana ry'ubukungu ni bimwe muri nyirabayazana z'icyo kibazo, ariko kandi hakaza n'imvururu n'intambara zikomeye byayogoje icyo gihugu. Nk'uko ishami rya Roni rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ribitangaza, imyuzure ikabije yibasiye icyo gihugu mbere gato y'igihe cy'isarura yangije imyaka yose mu mirima ndetse yica amatungo. Iyo myuzure yongereye ubukana ikibazo cyari gisanzweho, iteza inzara, indwara zituruka ku mirire mibi, hamwe no kuvana abantu mu byabo. Abana bari munsi y'imyaka 5 akaba aribo bibasiwe cyane. Ibintu bimeze uko mu gihe icyorezo cya COVID-19 n'ingaruka zijyanye no kugikumira nabyo byarushijeho kuremerera ikibazo cyari gisanzweho cy'ubuke bw'ibikorwa by'ubutabazi bihungabanya urwego rw'ubuvuzi rwari rusanzwe rwarazahaye. Kubera iyo mpamvu, kuri ubu abantu bagera kuri 7,500,000 muri Sudani y'Epfo bakeneye kugobokwa. Ku itariki ya 24 y'ukwezi gushize kwa 9, ubwo habaga inteko rusange ya Roni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zakiriye, mu biganiro byahuje abaterankunga 10 ba mbere b'ibikorwa by'ubutabazi ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gutanga inkunga ingana hafi na $108 million z'amadolari mu bikorwa byo kugoboka abaturage ba Sudani y'Epfo barimo n'abahungiye mu bihugu bituranyi. Bwana Mike Pompeo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, mu nyandiko ye kubirebana n'inkunga yagize ati: ubufasha bw'ingoboka Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga harimo inkunga yihutirwa y'ibiribwa, serivisi z'ubuvuzi, gutanga amazi meza yo kunywa n'ibikorwa by'isuku n'isukura, cyo kimwe n'ubufasha bwihariye kubagizweho ingaruka n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Sudani y'Epfo. Mu bundi bufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga kandi harimo ibikorwa byo kurokora ubuzima ku mpunzi z'Abanyasudani y'Epfo bagera hafi kuri 2,200,000 ziri mu bihugu bituranyi ziganjemo abagore n'abana. Harimo n'imfashanyo kandi igenerwa imiryango yegereye inkambi muri ibyo bihugu byakiriye izo mpunzi. Amerika kandi itera inkunga serivisi ya Roni ikora ibikorwa by'ubutabazi hifashishijwe ingendo zo mu kirere mu gutwara abakora ibyo bikorwa kugeza ibikoresho bikenewe muri Sudani, cyo kimwe no mu bindi bikorwa by'imiryango itegamiye kuri Leta igera hafi kuri 30. Bwana Mike Pompeo ati: Amerika ikomeje kuba umuterankunga mukuru w'ibikorwa by'ubutabazi haba muri Sudani y'Epfo ndetse no ku isi. Tuzakomeza kuba umusemburo w'ibisubizo mpuzamahanga bigamije gukura abaturage ba Sudani mu mibabaro. Arongera ati: turashimira abaterankunga ku ruhande rwabo kugeza ubu, ariko kandi tubona ko bigikenewe cyane guhamagarira abaterankunga basanzweho ndetse n'abandi bashya kongera gutanga undi musanzu cyangwa se kurangiza gutanga uwo biyemeje kugira ngo iki gikorwa cyo kurokora ubuzima gishoboke.
Igyo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in